Onohabre Nakarutimana Sabine atowe ku majwi 90.
Onohabre Abel Gashati atowe ku majwi 86.
Aho hari munama nshinga amateka y'u Burundi kuri uyu wa gatanu igihe abagize biro by'urwo rwego bariko baratorwa. Icyo gikorwa cyabaye abashinga amateka 32 yo mu mugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi batarimwo. Nubwo bari batonze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura ntibinjiye. Agatongwa asa mukuru wa mugambwe akaba yatowe mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yabwiye amenyesha makuru impamvu zabitumye.
Bisanzwe igihe nk'icyo iyo kiba harabaho kumvikana ingene bigenda. Ariko aho muri Sende DFDD kubera bishimiye ubwinshi bwabo bavuga bati byaraheze ntavyo tuvugana abonye rero mugihe bavuga ko byaheze ubibandanye nyine ko byaheze urumva ntacyo twoja guhindura.
Ariko Venance Nzinkayo umushinga amateka afite imyaka isumbi y'abandi bose no kuvuga 65 akaba ariwe yarongoye icyo gikorwa nk'uko ibwirizwa nshingiro ribitekanya yavuze ko atategeko na rimwe ryarenzwe.
Ibyagiye biraba nibaza ko ari demokarasi. Demokarasi nayo nuko urugwego dushizeho ibisabwa n'amategeko birakwiye kwari uko ruba urwego rurimo imigambwe atari umwe kuko yose ntibikunda ko nibura niyivumbura ntize iyo nayo ntishibuze ibikorwa ko bitembera. Hanyuma ko icegera ca mbere ab'umukenyezi twagishyizeho nk'uko itegeko ryemewe na Cour Constitutionnelle.
Naho rwatatemeranya n'ivyakozwe asigura ko we n'abandi bashinga amateka ba SNL bataziteje ibibanza batorewe n'abanyagihugu babizeye.
Inama nshinga amateka ntisibi biro byonyine ibikorwa by'inama nshinga amateka si ibikorwa bya biro gusa. Ibanga ryo gushinga amateka rikorerwa mu bibanza bitandukanye no mu bikorwa bitandukanye. Mu gihe batashatse yuko twoba mu biro ni ibintu bisanzwe ntibidukura ko kuba bashinga amateka ibikorwa byacu nk'abashinga amateka tuzobibandanye bafashe ingendo yo kudukumira ntibisanzwe. Igikuru ni uko tuba Abarundi igihugu kikaguma mu mahoro umwe wese agakora ibyo ashoboye gukora nicyo gihambaye.
Umukuru w'inama nshinga amateka mushasha Daniel Gerard Ndabirabe yasabye bagiye kumarana nawe imyaka 5 iri imbere gukora bashina imbere neza abanyagihugu babatoye.
Twabonye ko ariho n'abatashoboye kwinjira hano bivuga yuko bisigura ko hari utubazo tumwe tumwe dushobora kutazobura. Umurimo mufise ari umurimo ukomeye kuko muri ntumwa. Mu gihe umuntu ari ntumwa aragenda agakora igikorwa bamutumye hanyuma akagaruka gutanga icyegeranyo gutanga raporo. Kumbure ntitwahora tubikora cyane ariko muri iki kiringo tugiye gutangura ibi murabyitwararika ko kuza uduga hariya muri ba bavandimwe hariya bari ku mitumba kandi birabanezera noneho mukabaha raporo mukababwira ingene ibintu bimeze n'ibyo mukora ivyo ari byo. Twese twaratowe dutegerezwa kumva rero ko abadushize imbere bazokenera kumenya ibyo dukora.
Inama nshinga amateka y'u Burundi yigizwe n'abashinga amateka 123. Umugambwe uri ku butegetsi SNDD-FDD ufite intebe 86, umugambwe SNL ukagira 32, nayo umugambwe IPRONA ukagira 2, mu gihe izindi ntebe 3 zeguriwe washinga amateka batwabongewemo n'umugwi SNI utegura amatora nk'uko bisabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Daniel Gerard Ndabirabe yatowe ko umukuru w'inama nshinga amateka yarasanzwemo co kimwe na Sabine Ntakarutimana yari ari umuhanuzi mu biro vya nyakwigendera Pierre Nkunziza akaba yatorewe kubicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka batowe n'abashinga amateka 90 bari bitavye amatora. Uwo Sabine Ntakarutimana yarigeze no kumushikanganje w'amagara y'abantu. Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe IPRONA nawe yatorewe kubicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yatowe ku majwi 86 kuri 90. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.